mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe miganiro vy'uno munsi hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Joediane na Hazwe ndongoye amakuru twafitiye muri kano kanya. Inyuma y'imyaka 26 perezida Melchior Ndadaye agandaguwe mu mugambwe Savanya Frodebu yakomokamwo nabo bafatikanije urugamba rwa demokarasi bakomeje gusaba umuco kuri dosiye gandagurwa giwe.
Ukuri kurakiza nta numwe yishwe n'ukuri na cane cane inyuma yo twamaze kwata inyungu yuko uko kusera guca mu butungane guca kukurekurira bira icambire kurondera mu kunywanisha abarundi.
Uyu akabari Sylvestre Ntibantunganya yigeze kuramutswa igihugu c'u Burundi aragaruka kuri yo dossier ya Perezida Melchior Ndadaye Donido ni handi hatumwe hafi ya maradio yanyu tubabwira no kubitero vyagabwe mu gihugu c'u Burundi humuhari urwanyu ubutegetsi bw'Ubujumbura Red Tabara umaze kuvyitirira. Nongere ndabahe ikaze mu Burundi haravugwa ibitero vya raye bigabwe muri commune ya Gihanga turi mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'igihugu c'u Burundi umuharwanyi ubutegetsi bw'i Burundi Red Tabara ubicishije ku mihora yabo ku rubuga rwabo rwa Twitter aho yitiriye ivyo bitero turi kumwe na mugenzi wacu Fidel Niyonga bariko aradukurikiranira iyo nkuru. Fidel, vyifashe gute ivyo bitero vyagabwe sangapi?
Urakoze Diane, bwa ko hafi isaha 10 zo mu ijoro no munsi kwa kabiri abanyagihugu bo mu bice byo muri commune Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi babonye abantu batari bake bitwaje ibigwanisho bikomeye muri ibyo bice. Bwa ko abantu bari kubagana mu ishyamba ryo mu Kibira hafi ya commune Musigati mu iyo ntara ya Bubanza ababonye abo bantu bafise ibigwanisho bikomeye babajije bavuga ko bari benshi kandi bari bafise ibigwanisho bikomeye cyane abanyagihugu baba muri commune Musigati bamenyesha ko abo bantu babwiye ko baje kugarukira igihugu. Abo banyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba. Bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko bazotegerezwa kuva mu bice barimo kubera ingwano ishobora kwaduka umwanya wari wose basaba ko umutekano wabo wo kubahirizwa. Ariko baca muri commune Mpanda abantu bitwaje ibigwanisho banyuruje abantu 200 harimo umukuru mutumba wa mitakataka muri zone ya Randa abantu bari banyurujwe barekuwe ku mutumba wa Ruziba muri zone ya Dondi. Soko y'amakuru yivuga ko imikangara y'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi Sendere FDD abasirikare n'abapolisi bakikuje umugwa mukuru wa commune Musigati bavuga ko bariko bitegurira igikorwa cyo kuzimanganya abo bantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri commune Musigati. Abanyagihugu batangiye guhunga ibice bya commune Musigati aho abo bantu bitwaje ibigwanisho baciye bajejwe intwaro mu ntara ya Bubanza n'intego zicyeje umutekano barahumuriza abanyagihugu basaba abanyagihugu bamenyesha ku gihe abantu bose bikeka. Muri icyo gihe abagwanyi b'umugwi ugwanya ubutegetsi bw'u Burundi Red Tabara mu itangazo ku rubuga Twitter bavuze ko ku munsi wa mbere itariki 21 y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka wa 2019 itariki yo kwibuka imyaka 26 irangiye intwari ya demokarasi igandaguwe batanguye ibitero bigenewe gushyiraho ubutegetsi bugendera ku mategeko bibutsa ko urugamba rwabo rwerekeye demokarasi rukenewe cyane muri iki gihe mu Burundi. Abo barwanyi batangaza ko batanye mu mitwe n'abasirikare ba Perezida Petero Nkurunziza bamenyesha ko Burundi budatekanye nk'uko leta ihari mu Burundi bivuga. Kugeza ubu ijwi rya Amerika ryagerageje kubaza abategetsi b'u Burundi kuri icyo gitero nta burabishura. Aya niyo makuru dushyize muri umwanya.
Urakoze cyane gose Fide Niyongabo. Reka turakomeza tubandanye kubaza icyo i Burundi bayivuga ko nihagira icyo tumenya turaheza tubitangarize abatwumviriza. Tukiri ku makuru avuga ku Burundi inama yerekeye Burundi yaritegekanije kuri uno wa kabiri New York ku cicaro ca ONU aha muri Amerika yasivye. Iyo nama yungurije ku itariki ya 30 kwezi kwa 11 kuza. Bamwe mu bayitumiwemo bavuga ko bizeye ko izovamo ingingo ikomeye mu bijanye no gutorera umuti indiane za politike ziri mu Burundi kuva mu 2015. Ariko harundi ruhande rusanga iyo nama ata kintu na kimwe gishasha izovyara. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Nairobi muri Kenya Eloge Wirikaneza.
Iyo nama yabaye kuri uyu wa kabiri imaze gusiba mu kiringo cy'amezi atatu nk'uko amakuru y'ijwi ry'Amerika ryaronsa bivuga. Amasoko atari makashikiriza kuri iyo nama yungururijwe ku itariki ya 30 ukwezi kwa 11 kubuza. Bitegekanijwe ko Michel Kafando intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wabo ni mu Burundi azotanga icyegeranyo kitari kirekire cy'uko ibintu byifashe mu nyuma hacyaha umwiherero utugururiwe bose consultation a week mu Gifaransa. Bamwe mu bayitumiwemo batashimye kumwidondoro wabo uje habona babwije ujya Amerika ko ibaza ku inama izobangira akamaro rwose. Bamenyesha ko izotanga intumbero y'ingana ibintu bishobora gukurikirana no kumera mu bijyanye no gutorera inyishu injyane zadutse mu mwaka w'2015. Mugabo hari abandi basanga ata kintu na kimwe gishasha abantu bo kwitega muri iyi nama. Nta kintu na kimwe cyo kwizera kizova muri iyi nama. Ikibazo cy'u Burundi gikomeje kutabonwa kumwe n'ibihugu bigiza kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umuteka bifite intego yo gusugereza abatwara kugira ngo baje mu biganiro. Ku rundi ruhande naho hari urunani rw'intamenwa rw'u Burusiya n'Ubushinwa ruri mu Burundi. Ni kumwe mu banyepolitiki yatumiwe muri ino nama gira umwihwezo. Inama yasize kuri uyu wa kabiri hari n'intumwa zimaze gushika i New York zigiye kuyitaba bivugwa ko yotegerejwe kwitabwa n'intumwa za leta abanyepolitiki batavuganwe n'ubutegetsi abaserukira amashyirahamwe yigenga n'abahinga batandukanye ba ONU bakora ku bibazo by'u Burundi harimo hari mu mugwi utohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Ariko amakuru yo kwizerwa yadushikiriye nuko gitega tanu izorungika ikazoserukirwa na Albert Shingiro aserukira Burundi muri ONU. Uwo inshuro zitari nke yiyamirije amanama y'isaga sakisaki akorwa n'akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku gihugu ciwe bitewe n'igitsure ca bimwe mu bihugu vya rutura bidashaka kumva kwikukira kuzwe ku Burundi. Kuri urubuga rwa Twitter hakunze kuvuga ko bidatahuritse na gato kubona ako kanama kaguma gatuma ku inama ku Burundi kandi hari ibihugu byinshi ku isi birimo injyana n'intambara ziboneka n'abantu birirwa barapfa abandi bahunga mugabo kakaguma kicecekeye ku byerekeye. Eroje Urika neza Nairobi juu ya Amerika.
Hello Jolie Kaneza urakeme yonkuri yawe abakunzi b'ijuri y'America bashobora gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom turacari ku makuru avugwa ku Burundi muri Tanzania impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta bafise ubwoba kuri rusansuma rikorora koregwa abarundi bafise amashure bahungiye muri iyo kambi. Abarundi bavuga ko bagirizwa n'abarongo iyo kambi kuba aribo babuza abandi gutahuka yundi mwanya bakabagiriza kubandanya gukora politike bari mu buhungiro abani bamwe bashoboye guserura makenga bafite kuri mikro y'ijwi rya Amerika
bavuga ngo abantu bize ko aribo batabuza abantu guhunguka. Twebwe abantu bize nta muntu ariko arabuza umuntu guhunguka ariko nibaturekere amahoro n'umutekano kuko natwe turabantu ivyo navyo bibananiye niba dutange mu bindi bihugu kugira ngo natwe twumve ko tworuhuka tumaze turiko turamara imyaka ni hafi 5 nuko rata amahoro n'umutekano twigera dufita muri zinkambi kandi bitumwe leta ya Tanzania na leta y'u Burundi. Rero ubu yasavye ngo abantu biyandikishije bakora mu mashyirahamwe atandukanye biyandikishije bandike izina ry'umuntu ahaba nimero ya computer hanyuma n'urugero rw'amashure afise urumva ko ariyo yarusansuma bariko bararondera bamenye ati ba bantu b'abanyepolitike ni bande babaha mu makambi mu nkamba ho basanze batuye naha mu mazone ho basanze batuye naha kugira ngo bikunde icyo ni cyambere bikunde kugira ngo bazobafate. Kuvuga rero urwo rutonde ariko ararukora arukisha mu mashyirahamwe nibareke kuguma batwiruka ko batujya umutima hazovamwo no gufunga abantu ko tubibona babe babaremeye ntaniriza ko ari abanyepolitike nk'uko bahora babigira kasanga umuntu arafunzwe kuko n'abafunzwe benshi barafunzwe bagirizwa ko ari abanyepolitike abenshi ubu baravunaguwe baragiriwe amatortire kandi iyo bugorovye mu ijoro turararuhunda. Muri ayo makambi harimo abantu barabasirikare abandi barabapolisi baratayi zabo bahungira ngaha kandi bamaze gushika abenshi barafashwe barafungwa na leta ya Tanzania muri bo benshi baramaze barishwe. Muri ayo makambi hari abantu b'abanyepolitike batobato bari bahagarariye amakomine intara bari muri izo nkambi ni ukuvuga turiko turabona yuko ari intumbero kugira ngo bashikire abo bantu bagaragaje kugara guhakana ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza biciye muri ayo masezerano yerekana neza ko hoba ruguhana inkozi z'ikibi. Inkozi z'ikibi rero barotwita impunzi ziri muri aya makambi bazifate hanyuma batambike impunzu za gisirikare cyanke baziremeke inkoho hanyuma heze bazite kwari inkozi zikibi mugabo bagiye gufatwa bisunzwe ko ari abantu bagaragaje guhakana ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza karorero documentation aha yiringira y'u Burundi gakorana na documentation ngaha muri Tanzania bagafata abantu mu ijoro bakabatwara akarorero kuri icyo nyine nariko ndavuga umusirikare yitwa Said afatwe ku mungano hafashwe aricho arafatwa hanyuma amaze gufatwa baramutwara bamwambika impunzu za gisirikare bamwagiriza ko ari umunyakibi mu kugira ngo bashike kumugandagura bamugandaguranye na murumuna we
ubu rero nibaza uwo n'umukenyero bagombye kugira ngo baze babikore kumugaragara bitwaje ngo niya masezerano bariko barakurikiza aho byakabaye ku gipolisi cy'ikindi gihugu cinjira gukora cyangwa gufata abantu mu kindi gihugu mu gihe icyo gihugu barimo kitananiwe kuri ibi bintu twabibonyemo amahinyu akomeye cyane amahinyu ateye ubwoba kuri kugira ngo leta ya Tanzania yemerere ko igipolisi cy'Uburundi kizora gishika kurondera abantu kuvuga izi nkambi zirimo abantu bamwe bahora ari abasirikare abandi bahora mu nzego z'igihugu mugabo ibintu bimaze guhinduka muri 2015 baca barahunga bahungira ngaha urumva abo bazoca baza gufatwa ngo ni inkoti z'ibibi kandi bari mu minwe ya haseri bari bazi ko bafise umutekano ukwiye
haseri igira icyo ikora kuko ntizirumviriza hari haragera igihe haseri umenga irashoboye gufata ingingo Tanzania nayo ikacyo igabanya kariru kamenga byaheze batumvise kumenga turabantu nkabo rero twebwe n'ukuri turiko turatabaza cyane kugira ngo badufashe icyo dusaba nimba Tanzania biragaragara suku kekeranya yaramaze kutwanga amakungu ubumwe bwa Afrika urabi ibindi bihugu bitekanye budushiremo hataraho naho amakungu naho afata ingingo kugira ngo natwe tworohegwe
n'ukuri ivyo bintu turasavye amakungu turasavye FCR turasavye uni badufashe n'ukuri twebwe impunzi turi muri Tanzania dufite ubwoba twabwo turagowe kandi kiri nacyo kidutera ubwoba ngaha mu makambi umusanzwe mukuru y'ikambi gizinisa agira ibintu agizinisa ahungura abantu ku nguvu atuma ko abantu bahagarikiwe ivyete vyabo akababwira ngo uwemera ko cataha niwe gihabwa n'ukuri byaduteye ubwoba ni kuvuga n'abifuza kuregirariza ibintu vya mariage ababwira ngo mwungu baregirariza ngo baca bahunguka n'ukuri ubwo turagowe niba tuvugire abantu dufise ubwoba ubu naho bagomba kugira rusasima ngo abantu bafite amashuri bize n'ukuri ibyo byaduteye ubwoba cyane n'ukuri igihugu cya Tanzania turafise ubwoba n'ukuri turasabye hasere iraba ikindi gihugu twimuriramo kuko iki gihugu cya Tanzania n'ukuri nta mahoro na makeya tugifisemo n'ukuri mudufashe mudutabarize impunzi z'abarundi twahunge ngaha muri Tanzania n'ukuri turagowe
turiko rero turatabaza kugira ngo UN hasere aricyo gisata cyaoni kigarageze kuhiri kugira ngo batwumve bumva amarira yacu kuko natwe turabantu iyo umuntu amaze guhunga ntatakaza uburenganzira bwiwe umuntu amaze guhunga agumana ubuntu
aba bari bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu kambi ya Nduta bashoboye guserura amakenga bafise kuri mikro ijwi rya Amerika ku kibazo cy'uko bariko bakogwa ko rusansuma kibazo cy'impunzi mu karere kandi kuno wa kabiri mu gisagara cha Uvira kiri mu ntara ya Kivu yepfo hageze impunzi z'abakongomani mu bwoko bw'abanyamurenge amajana atatu bavuga ko bariko bahunga ibitero by'abarwanyi baba mayimayi bimaze iminsi bibasira mu karere byibasira akarere k'imisozi miremire ya Minembwe ni nkuru menyesha makuru ijwi rya Amerika Vidaste Ngabo ari Uvira
zimwe mpunzi zageze Uvira mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri aho twazisanze kuri uzi gwa mugaja zimwe ziri gukaraba ababyeyi bari konsa abana abagabo nabo bicaye ku mabuye bari kuruhuka batubwiye bimwe mu bibazo bahuye nabyo muri izi ntambara zigiye kumara amezi atanu
zose z'impunzi nyinshi zihagaze ziri mu bihuru abagabo baratemaguwe inka zarashize duterwa na mayimayi
muri make abo dusize ni abantu bameze nabi ijambo rya mbere bafite ubwoba ku buryo n'impunzi zibacumbikiyemo zishobora guterwa umwanya wari wose inka ziragenda kumunsi kumunsi abana ntabwo kurya bafite imvura kirabasanga aho bari bahungiye kuko ntibafite umutekano yuko bagomba kurara mu mazu ingorane kuvuga ngo bave mu mazu baje gushaka ibyo kurya ni ikibazo gikomeye cyane
aba baturage mu bwoko bw'abanyamurenge bari guhungira mu bihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Uvira aho bagiye banyura bari kunanizwa n'amabariyeri y'igisirikare muri teritwari ya Uvira aho FARDC ibasaba kwishyura amafaranga 500 y'amakongomani Twashingabo Benjamin n'umwe mu mfunzi zageze Uvira uyu munsi
yego turahunze cyane twagiye duca mu nzira batwaka amabariyeri menshi umuntu azataka azasibumbi nka 5 n'ubu twitse nta kintu na kimwe dufite turahunze biradutangaje cyane kuvuga ngo leta yacu kiraturihisha amabariyeri kandi twaratakaje abantu n'ibintu nta kintu na kimwe dufite cyangombwa ariko bagenda baturihisha mu nzira duca hose dutakaza amafaranga menshi nabatwika ibyangombwa bazagenda babafunga bicunguza amafaranga menshi
ni hehe na hehe
twakiye aho bita kwa biziba baradutotejejo cyane batubwira n'amagambo mabi ngo nitwe twishe ngo twinitwe twateseje intambara ngo kandi burya dutahi wacu nk'uko tutari abakongomani no kugeza aha ku kirungwa baturebaga nabi bamwe ahotegwa kuko nta byangombwa hantu babwira kuko byahiye kugeza n'aha muri Nyarubwe hose bagiye badutoteza kabisa n'abandi bibarabara nk'uko ngo tutakoze baturihishaho dushose nta cyangombwa na kimwe dufite
umwitse mwishuye angahe
umuntu yazayishwari bamwe bagiye batanga nk'abafashwe badafite ibyangombwa bazasanga amande y'ibihumbi 10 n'abo bamabariyeri twatanze ibihumbi 5
gusa muri uyu mwaka umuyobozi wa gisirikare muri teritwari ya Uvira na Fizi General de Brigade Rugayi David yari yasenye amabariyeri yose abasirikare bashyiraho bakishuza abaturage John Rukumbuzi nawe ari mu mpunzi zageze Uvira uyu munsi avuga yuko usibye izi mpunzi zivuga yuko ziri guhunga ibitero byo bagwanya ibo mayimayi hari nk'abaturage bari guhunga ubugi igisirikare cya FARDC gikorera itongo kibahohotera kibita abagwanyi ba Gumino
abenshi bahunze leta mayimayi ho icyari cyane ariko leta yagendaga ifata abantu yabona umusore ngo ni Gumino kandi tayihiga Gumino ntihige mayimayi ugasanga abantu mu mihana ikagufata ngo uri Gumino itana gusanga ni kuro cya gisirikare kandi naho ntawarungije no mu isoko ariko twe bikubaza badukore baturasiye mu isoko naho abantu bose bamigunda bahuba icatumye bahunga n'abamikente twahunze amasasu barasiye mu isoko baturasa ndetse bicumugamo bitarutiriza abo zigaha
kuviza intambara zatangira mu minembwe ubuyobozi bukuru bwa gisirikare bwagiye gusezeranya abaturage ko bugiye guhosheza intambara ariko ntiyagira igikorwa kugira ngo bagwanye ibitero bagwanye ibo mayimayi bica bakanyaga amatungo y'abaturage b'abanyamurenge ndetse bagatwika n'amazu yabo kuko n'uyu munsi imyana muri Kivogerwa no mu marunde yatwitswe dadatse ngavuga ku bwijwi rya Amerika ubuvira mu ntara y'Amajyepfo
igice cakabiye cy'ibiganiro byacu ku by'ubutunganye mu gihugu cy'u Burundi ejo ku munsi wa mbere Burundi bwari butse imyaka 26 yari heze perezida wa mbere yitorewe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye agandaguwe umugambwe perezida Ndadaye yakomokamwo ari wose abanyafrodebu hamwe n'abategetsi bafatikanije urugamba rwa demokarasi eka n'abarundi muri rusangi baratangazwa basaba yuko iyo dosiye imenyekana ahigeze mu kiganiro muri Isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yagiranye na president Sylvestre Ntibantunganya aho zarongoye Burundi babigarutseko
erega ushaka kubitegera neza ntotangurira kuri ryo joro gusa kuko inyuma yuko Melchior Ndadaye umugambi saho wa Nyafudibu wari washize imbere amaze gutahukana intsinzi mu by'amatora yo kugenekerezo rya mbere Ruheshi umwaka w'1993 gushika rero kuri iyo tariki ya 21 y'ukwezi kwa Gitugutu harabaye ibintu bitari bike ubiraje uyu munsi byari nk'imburi nibyo byashitse kwa 21 Gitugutu ubwa mbere haheze iminsi ine gusa Melchior Ndadaye atowe harabaye abanyeshuri kuri kaminuza bagize imigumuko batangurira kuri kaminuza baraja kuyogoza no mu yandi mashure ngahi Bujumbura kandi no mu gihugu hagati byarabaye bagenda bigisha bavuga yuko atamatora yabaye ahubwo habaye ibarura ry'abantu rishingiye ku bwoko baratangaje muri icyo gihe kubona uwari umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramaze gutsindwa kurushwa muri ayo matora ata jambo yavuze ninaba nibuka neza uwavuye hasi akavuga ijambo yiyamiriza iyo ngendo yari umutaganshi wa mbere
mushiga ntahe Sibomana Adrian aho habo gambe ubwa kabiri kwigenekerezo rya 16 ukwezi kwa 6 harabaye mikambi imwe yo kumuha abasirikare hari umusirikare w'umuriyetena umwe yagiye imbere yabo batangura ngo kugira ngo baze kuraha ibyo bogira byikononera n'ibyo kononuza bw'umukuru w'igihugu birimo biratera induru cyane ku buryo habaye mbere n'ibikorwa byakozwe harimo nabo Melchior Dadaye yarungitse mu biro bikuru by'igisirikare kugira ngo arabe ingene butanga amakuru yo gutuma abarundi batagira ubwoba muri abo yarungitse ibyo narindi n'icyo nari yarungitse ahubwo cyenyine hamaze agenda marana igihe n'abasirikare muri leta major turiho turaraba ingene ibyo bikobyamiriza hanyuma cyo ndibuka mbere n'ijya munashikirije umutima wabyo kwari kuvuga ngo nta n'umwe ashobora kutwaka insinzi twiherewe na benegihugu n'abanyagihugu ibyo biriko twavuga aho ha ubwa kabiri haza rero ubwa gatatu aho hari kugenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwindi hasigaye igime gusa ngo Melchior Dadaye arahire aho rero byarakomeye kuko hari abasirikare basotse mu ikambi n'amakoho baratera ku kirimba aho Melchior Dadaye asigaye abandi hajya nyine bamugandaguriye inyuma hanyuma bahateye harabamo ingufu gushaka ko abantu batari bake babishyizemo gushaka kandi buka akapitene Rukindikizaniwe yari icyo gihe ari imbere mu basirikare bari bacumiye umukuru w'igihugu yarafashije cyane rwose kugira ngo abo bateye ntibashobore gushikira icyo bipfuza inyuma haragira n'abandi basirikare mbere bakuru bakuru baje batangura rero kongera gusubiza amakambi abasirikare
nukuvuga ko hari habaye ibimenyetso ko ubutegetsi buzogorana cyangwa buzodurumbanywa
urumva ibyo twebwe tubibona tubyumva tubibwirwa byaratugora gutegera nicyo gituma tumaze gutohoza nko kuri iyo tariki ya gatatu y'ukwezi kw'indwi twebwe twasanze mu bantu bari mu nzira yo gushaka gukora ibyo barahuye uyu munsi harimo uwari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu yari yatsinzwe amatora harimo n'uwundi musirikare akomeye yakora mugabo bari bamushyize mu kazi ka leta arashi garde ya major hanyuma rero inyuma twatohoje no hagira rero mbere n'inkuru turonka ivuye mu ishyirahamwe Onatel idushyikiriza itwereka yuko mu ijoro abo bantu babiri mvuze bari bagiye kugerageza guca insinga z'amatelefone kugira ngo abantu bashobore kuvugana niho inyuma rero tumaze kubyereka uwari intongo y'igihugu ni perezida Amerika wenyine yari imurungikiye yahize afata inkingo hanyuma arategeka yuko abo basirikare babiri bohagarikwa urumva rero ibyo ntibyabaye imbere aho sindakubwiye ibindi bintu twagiye tubona mu bya politikiyeho ni byinshi mugabo ntibyatanguye twabonye
uko ntimubivuga perezida ntibantunganya n'umengo abari ko bakora ibyo bintu bari abantu bazwi
ego bari abantu bakora mu nzego z'igihugu ku ntwaro yarijije gutsindwa mu matora sinoza kudavugira amazina hejuru kuko siwo murimo wanje ibyo ni iby'ubutungane iby'ubucamanza kandi ndazi yuko ari ibintu bazi niza kuvuga ngo ngiye kwagiriza nako umugomba kugira ibintu niko byabaye ariko hakenewe nk'amazina ahantu yokenerwa nk'umutungane batayazi umuntu arashobora kuyatangiza nta kibazo
ivyo nivyo bidushika nakuri ca kibazo nyamukuru twashikiriza ni kuki ubutungane bwafashe igihe kirekire gushika ubu kandi nk'uko mubitubwiye bagize uruhara bamwe bamwe basa n'abikekwa canke bazwi
egome urumenyeshamakuru wo ku radiyo y'Amerika mugabo ndazi yuko ubundi abo bayemo none uburundi kiya gihe ntubwene bwari buteye bwari uburundi bugiye gutangura guhinduka intwaro uko zimeze kuva mwaka w'1965 gusa icyo gihe zari intwaro ubona kenshi na kenshi zari zubakiye ku bintu bacakubiri amacakubiri cyane cyane yari afatiye ku bwoko bakavuga bati ukamengo hari ubwoko ariko bwo nyine wogira kugato y'Imana kugira ngo utware igihugu abandi nabo bakagenda bagashiga kure ibyo ni ibyo uzi hanyuma kandi yari n'intwaro yari ishingiye no kubaca kuri buriya y'intara ugiye kuraga ingene abantu bari bashishe ubushobozi bukomeye bava mu ntara imwe harimo kure bakubwira ati harimo n'amacuko n'amacakubiri ashingiye ku miryango ni ukuvuga rero yuko rero buriya amahinduka yabaye kubahera abarundi ari uko babifashe kurya tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na gatatu arabahinduka yari kugenda araza buhoro buhoro harya nta kimwe kiba cyari bwahinduke mu ndimi nzego z'igihugu gitunganijwe nta na kimwe cyari bwahinduke
ubu ibintu byaba byarahindutse
keretse urwego rw'inamashinga amateka keretse urwego rw'urwego rwa leta ariko ibitegere benshiriyeho abo nabo rero nibo bari bafite rero kubyo byahindura bari bagiye kubitangura hanyuma haca haza rero iyo kudeta ni ukuvuga rero yuko bije gutyo bica bigorana nuko rero no mu butungane abo bari bagize ibyo bintu baheza bakurikirana wasanga hariho ukugenda abantu bapfukirana buriya icyari cyo inyuma y'igadaga rya dadayi icyatuma gishinga cyari kiye cyari uko tubaho cyari uko kandi abarundi tugerageza kuza turahosha ushaje no hino kugira ngo ibintu biyangare kandi nabo byayangaye ukagenda ugerageza inyuma rero no hashobora guhita akaboneka uburyo bwo kwigakirana icyo kibazo
ubu murabura ko ibintu imitima y'abarundi ishobora kuba yarahindutse cyane cyane nk'abarundi bashobora kwibaza kugandagura nk'abarongoye iyo nyifato isa n'iyarangiye
aho umaza jewe icyo jewe nemera ubwa mbere kandi bifuza ko ariko cyoba kandi nakivuze kuva kera naravuze kandi ndabisubiyemo mbifuza ko mu gihugu cyacu cy'Uburundi igihugu cyanjye cy'Uburundi atamukuru w'igihugu yokongera kuva ku butegetsi agiciye mu nzira ya kudeta ndabisabye abarundi ndabatakambiye ibyo bazongere cyo bihagararire hajya byanshikiye jewe ku igenekerezo ya 25 z'ukwezi kw'indwi mu ijoro rya gatandatu naho nyine iri kurambaza byerekeye n'icyo dadayi erega bijya byabaye ku igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'indwi umunsi wa gatandatu habaye kuhera heza ibyo bari batanguye kugira ngo tujye 21 gitugutu mu mwaka wa 23 rero je nyifuza nisubiye kandi je ndibaza yuko abarundi ibyo batanguye kujya barabitegera batanze barabitegera kuko ibyo kugira ngo bizitire saba gusa bifuza gushikira ku butegetsi ni ingene nawe uri ku butegetsi uheza ukagenda wigisha abantu impinduka zabaye mu migenzo abantu bakamenya yuko hari ibyo guhindura hari ibyo bigira byerekanwa n'igiri bashingiro ubwabo kandi muri izo nzira byerekanwa n'igiri bashingiro ntihagire n'imwe izitirwa ibuza abantu ko bishyira bakizana nama ndabivuga ndasubira aha mu Burundi wacu burya muri kamere kacu abarundi kugira ijambo ni ikikomeye cyane rwose kugira ijambo urawumva niyo tugiye mu manza iyo abantu bari kuravuga babonye nk'abagiye kuvumba bakavuga bati umugabo ntavumba inzoga avumba ijambo agenda kumviriza icyago n'inzoga agenda kumviriza rya jambo nicyo gituma umurundi atumva yuko mu gihugu cyiwe afite ijambo yumva ko hari ikintu nyukuri kibuze muri we nicyo gituma buriya ibyo byo twiko turavuga ushaka yuko bitungira mu gihugu urafata n'izindi nyigo nyinshi mu bundi buryo mugabo kandi abantu bakubwira bafite ijambo hakanigihe cyose hatsinda uburemere bw'ijambo aho gutsinda uburemere bw'inguvu
yari Silvestre Ntibantunganya yigeze kuramutswa igihugu cy'u Burundi akaba ariko yagana mugenzi wacu Frederic Nkundikije ikiganiro cyabo cyose gikwiye kugira ngo mucumve muja kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mukaraba ahanditse muri isanga nuko n'inshuti bakunze akaba ino ngaha duce tuba turabangira ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya tubatumiye mu yandi makuru tugiye kubatororokaniriza aza kuba ari igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 dushimire Facile Gebehu yegeranije amajwi na ingenieur bari kumwe kumwe ano makuru ya bashikije na Jewe Diane Nahazwe yarahagarikiwe na Etienne Karekezi kwizina rya bagenzi banje bose rero twifurize kubandanya mururaniko.